ya indundi culture amakuru mu kirundi.
Olivier Kwizera
ndabahaye mwiriwe nongera ndabahanikaze murano makuru tugiye kubashikiriza. Izi ni zimwe mu ngingo nkuru nkuru ziyageze. Abantu 260 baramaze gufatwa n'ikiza cyakorera mu kiringo cindwi gusa muri komine Nyanza intara ya Burunga, mukaja kubyumva murano makuru. Bamwe mu barundi bakorera imirimo itandukanye kuri bibe rwa Gatumba cyo kimwe n'abaja bukugoro bibe baja mu gihugu cya Kongo, baravuga ko hari akazi kabo gahungabana. Bamwe mu barinyi bicaye mu mihinga itandukanye y'igihugu babona ko bitoroshe kuronka imibyaro y'icyayi. Matye habona Yesu ni wari mu buhinga bw'ivyuma mu kanyisa se idonido.
Radio Indundi Culture
nonge kubaramutsa. Abantu 260 baramaze gufatwa n'ikiza cyakorera mu kiringo cindwi gusa muri komine Nyanza intara ya Burunga. Abanyagihugu bahaba bavuga ko byo byatumwe n'ubukene bw'amazi bwibonekeza muri ico gice. Bamwe mu bayaze n'abagenzi bacu basabajeje gutanga amazi gufasha kugira haboneka amazi meza muri iyo komine byo fasha kugwanya ico kiza. Seje sindayigaye
araciye indwi ikiza cyakorera gitanguye kwibonekeza muri komine Nyanza intara ya Burunga. Aba amaze gutorwa abagwayi 260 nkuko byemezwa na muganga arongoye akarere k'ubuvuzi ka Nyanza Lake Dr. David Ndayihimbaze. Muri abo 175 baramaze gukira barasohoka ibitaro, mu gihe 51 bakiriko baravugwa. Ku bijyanye n'inkomoko yikwirakwira gico kiza, ubuyobozi bw'ubuvuzi ngaho Nyanza buvuga ko ikibazo nyamukuru ari ukutagira amazi meza cyane cyane ku mitumba ya Mvugo na Mugerama. Abanyagihungu basha bakoresha amazi yo mu binogo hamwe nayo mu kiyaga Tanganyika, amazi afatwa nk'ayanduye kandi ateza indwara. Kubera iyo mvo abanyagihugu basaba Croix Rouge n'abandi bagira neza gukomeza igikorwa cyo gukwirakwiza amazi meza mu banyagihugu cyane cyane muri kino gihe cico kiza, bagatinya ko mbere n'abamaze gukira bashobora gusubira kwanduzwa mu gihe bakomeza banywa ayo mazi mabi ikiyaga Tanganyika. Muganga David Ndayihimbaze amenyesha ko ikibazo cyo gutanga amazi kija kiri mu minwe ya Protection Civile kugira ngo harindwe ikwirakwira iyo ngwara. Muri kino gihe abanyagihugu basabwa kubanza guteka amazi yose banywa, bagakurikiza n'amabwiriza y'isuku kugira ngo ico kiza cyakorera gihagarare. Tumenyeshe ko ico kiza kimaze kandi iminsi cibonekeza no muri komine Rumonge cyane cyane ku mutumba wa Rutuma, aho naho nyine ngo byo biva ku bukene bw'amazi meza. Muri komine Nyanza, Serge Sindayigaya, Radio Inoni Kituyo.
Seje sindayigaya kuri ibyo rero. Umushikiranganje ajeje amagara y'abantu ari kumwe n'abafasha muri ico gisata bagendeye muri ako karere ku muhingamo kuri uyu wa gatandatu. Muri urwo rugendo umushikiranganje yashikirije ibikoresho bigizwe n'imiti hamwe n'ivyo gupompa. Ridwine Baradahana yamenyesheje ko hashizeho imidugu itatu ijeje gutwara indembe kugira ifashe gutwara kwa muganga bafashwe n'ico kiza. Agace bita kumase muri quartier industriel ya zone Ngagara komine Ntahangwa intara ya Bujumbura nikagira amazi meza ho atabombo na rimwe rusangi riharangwa. Imiryango 40 niba muri ako gace isaba kuronswa amazi meza na rijya hazaribonekeza indwara ziba ku isuku rike. Umuntu hari wamenyesha ko aheze amezi abiri bemerewe amazi y'amapompano bakirindira ibikorwa kubitangura. Juta Iratuzi.
Kumase ni kibanza kiri ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika hafi yaho bita kuri Shanike. Uharaba ntiwomenya ko hari abantu bahaba. Hari amazu yabomaguritse bivuye ku muzurira w'ikiyaga Tanganyika kuva mu mwaka w'2020. Hagati y'ibihomoka no mutuzu twasigaye duhagaze mu mfunzo, niho imiryango yo ku masiba yasigaye itimuwe na leta nk'uko abatware baho babivuga. Icyo kibanza nta bombo na rimwe ry'amazi ya rusengo rihari. Abanyagihugu baragura canke bagasaba amazi mu babanyi canke naho bakaja kuyagura kure gushika mu mihana iri kwibarabara rikuru ry'igihugu rigira kane.
Nta bombo rusange rihari, naho geze ngo uragiye kuvoma mu rupangu rw'umuntu akagwira ngo bido n'amafaranga 300. Ayo ni ukwangira kuguha kuhora ayo 300 akakubwira ngo uti yaboneshege yukuzorihira rimwe ibishobo. Kwa tu chama chochote ngavu sikira kuhusu arige chungwa Tanganyika inje yeye tukigora tukugeza kuyarusha nyine.
Mu guteka, koza ivyombo canke kumesura impuzu, abo kumase bakoresha amazi y'ikiyaga Tanganyika nkuko uyu mukenyezi Nsanze ari karabikora.
Ngaha dutekesha amatanganyika aya nyene ubona ni mabi abameze yo hakiri mu gitondo.
Abahaba bose basaba ko ico gice coroswa amazi meza nari gindwara ziva ku isuku rike ziza zirimbonekeza.
Ucigwa mwoba. Bo tuzanira amazi aha hasi. Katuronka natwe dukoresha. Ushaka mabombo nyene.
Jafari Ntakamana arongoye inzu 10 avuga ko ico kibazo yagishikirije abamukurira arindiriye inyishu.
Amazi ngarakunda kubura cyane. Kenshi urumva bakunda kugura ayo bifashisha mukunwa. Ayo gukoresha kenshi bakunda kuvoma Tanganyika. Ico kibazo cy'amazi meza naragishikirije cyabdo kacara kiyitse. Bayi baratwemere ko azoraba ubujye baturonsa ya mazi amwe mu kuzimu, amwe bapompa. Babitwemereye haraheze nk'amezi abiri babitwemereye. Urumva ico gikorwa bamaze kugitwemerera ntibaragishira mu ngiro. Twacategereje twacarindirije.
Aho kumase hakaba haba imiryango 44.
Juta iratuzi bamwe mu Barundi bakorera imirimo itandukanye ku rubibe rwa Gatumba cyo kimwe n'abaja bukugo rubibe baja mu gihugu cya Congo baravuga ko hari akazi kabo gahungabana kubera intambara zibera mu buseruko bw'ico gihugu. Bamwe muri abo ni nk'abakenyezi bakora urudandaza ruto ruto canke abikorera imizigo kuri urwo rubibe. Ni inkuru ya Egide Nahayo.
Kuri urwo rubibe rwa Gatumba harangwa urujya n'uruza abinjira mu Burundi canke mu gihugu cya Congo kuri urwo rubibe. Harakura kazi kwa kwikorera imizigo y'izo ngenzi bano bihaya kazina kaba ruje ruje. Uyu ari muri abo avuga ko ako kazi ariko kamutunze ariko rimwe na rimwe kagahungabana ingano zubutse mu gihugu cya Congo.
Akazi kacu harabava muri Congo bazino baje kurondera imizigo ashobora gutwara ari wa kubu rero ya mizigo ni gikonda kuboneka tabitubwire kibazo cy'ubuzi nga ari giye tubura ari giye turonga twarose twashobora gutana 100,000 iyo twabuze naho bashobora gutana n'200,000 cyangwa 300,000 canke ukaronka gusama yara itike agusubiza inyuma.
Saba akora akazi ko kwikorera imizigo kuri urwo rubibe gusa bakogwa ko nizo ngwano kuko n'abakenyezi bakuru dandazwa toruto haraho bagira ibibazo izo ngwano zubutse bari muri ico gihugu. Uyu mukenyezi arigana bimwe mu bimaze kumushikira
ari gihe biba iyo masora avuza ari yuri ibintu se gubitaya ho nyene ugarutse ugasanga babitwara biramaze gushika kabira ari yo ndamasora akavuga bishitse uriruka nuko impande ya bya bintu urabita usanga babitwaye ni gusanga nyene hasigaye duke
hagataho abo twayaze bavuga ko bizeye ko ibintu bishobora guhinduka agahengwe kakaboneka kubera amasezerano ahuza abategetsi b'ibihugu by'u Rwanda na Congo yatewe ku mukono i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa kane mu byagamije harimo gutorera umuti ingwano zirangwa aho muri Congo.
Radio Indundi Culture.
Hadyo indundi kirtano makura rabandanya amatoni ya babi jana na chumingu yugo kubutandu kanye gubutare ya showe kuru yu waga tanda tunareta yu Burundi. Mukigani rona amenyesha makuru chokuru yu waga tanda tu omushikianga njimuza jeje haringu butare na gataka asani kiwe ya ya amenyesha jeko buringui wazoja waratanga zubutare bugabo netse tumukuliki.
Harimo konteneri ziviri za kolta zaba haba matoni mirongine akabarimo konteneri ziviri za ultramite zaba haba matoni mirongine ngine konteneri zitatu za ametiste zirimo amatoni yababa 66 konteneri imwe ya kwart irimo amatoni 23. Ubu butari nibwo twegeranije ayacindwe zibiri ubu naho twihayihangiro yuko unyikundwe kundwi tuzoza turashora ubutari. Ubutari bugiye kuba gisata kizoca kiramura igihugu kugira ngo twongereze amahera ava makungu cegeranyo cy'uburyo uzoza burinjira tuzoza turakibahereza uko amezi abiri cyangwa amezi atatu ahaca iye ngo unye kukira tubereke yuko ikivi kibandanye ubutari burashogwa umwimbu tubandanye twongereza kandi twihayihangiro yuko n'iburiburi ko indwi zo zirahaca tuza turongereza umwimbu w'ubutare tuza turashora n'ibibanza usanzwe turiko tufukiramo ubutare biza birongerekana tumaze kwidentifya ibibanza birenga 63 ivyo navyo tugiye vuba na vuba cyo dutangura ibikorwa byo gucukura ubutare na makoperative yose muri rusange. Harimo amakoperative asanzwe ashyigikiwe n'umugambi Paige n'ayo ni makoperative turiko turahimiriza kuko twarabonye yuko muri iyi minsi yahera kivi kijyanye no gucukura ubutare cyari cyaragabanutse. Ubu rero twaragerageje rero batera intege kugira bongereze umwimbu hazuba harimo n'ayo makoperative nayo nyene asanzwe acukura ubutare hambavu y'amakoperative asanzwe cyigikiwe na kayeje
bamwe mu barimye bicayi mu mihinga itandukanye y'igihugu wabona ko bitoroshe kuronka imivyaro y'icayi abo barimye basigura ko niyo bayironse bayikura kuri bitaborohereza kuko ni gitoro haraho kibagora bakabona kivyo bituma bibagabaniriza umurindi mu kwagura imirima canke mu gusubiriza ibiti biba byononekaye bagasaba ihinguriro y'icayi otebe kwegereza iyo mivyaro hafi yaho basanzwe barimira nkuko yabibemereye ari sendayize
abarimye bicayi bekana ko gushika ubu bitaborohera kuronka imivyaro igihe bashatse gutera icayi gishasha canke gusubiriza icononekaye bagasigura ko naho iyo mivyaro hibonetse usanga bayikura kure bikabagora
amatongo dufise ntiyaguse cyane kuri benshi ariko niyo dushatse kuri micayi usanga imivyaro yakorewe kure mu yandi ma complex nk'igihe rero itakorewe muri complex uba wegereye icumi ntambamye nini kuko icayi turavye ko gitegurwa gushikaho gitegwa mu mirima kiba gitwaye amafaranga menshi twebwe ntavyo twoshobora
kwebwe aho duherereye ntibitworohera kuronka imivyaro mugabo hari igihe twigeze kuyoreza imivyaro mwivu twiyorereje kubera twayikura hagufi aho twayiteye icyayi kimaze imyaka ibiri ubu wogira ngo kimaze imyaka ine cyo mbere cyageze gusoroma mu mwaka waheze kandi ariho cyari kigikwiza umwaka
icyo kibazo kandi berekana ko gisongwa n'igitoro
umva z'igitoro tulagiraho twokironse nk'ubu ngo tubibure igitoro kigacha kibura kibuze rero tugacha dusanga biratugoye ukuntu ya mivyaro iboneka
aho barimye bamenyesha ko ivyo bituma haba uruhombo mu guteza imbere ico gitegwa
uruhombo turiko turagira icayi dufise urumva ni cakera naho hari imirima mishasha si myinshi cane nk'ico cakera
nk'abarimye uruhombo tugira no kuvuga imvura iratasura tugategura kubibura nk'imirima twarimye icayi yo gikuze kidakuriye rimwe cyuzuje cyose harabura uruhombo runini cyakindi cyasigara hasi kizoza kuduga ikindi kigeze gusoroma urumva kubera zanga imwe ziba ziburamwa hariho uruhombo runini umurimye abari karagira muri wa murima wiwe
bagasaba ihinguriro OTB kubarosa amatuta begereye nkuko bari babibemereye
cadusaba OTB nk'umuherekeza wacu yuko yokora ivyigwa ikaraba aho yosubira kudushira amatuta ibanje gukora ivyigwa ikaraba bazikeneye n'abazozitera kugira ngo bicworohere twagura imirima kuko aho yotegwa hatagutse cyane haraha
nka wotebe nk'uko yari yigeze kutwemerera ko yozoduha pepiniyeri itwegereye na cyane cyane ahantu hegereye aho turiko turabwiza umwimbu w'icyayi wasaba ko n'ubundi bodufasha bakatwemerera aho twakwiyororeza tukarondera hama bakadufasha ingene iyo mivyaro iboneka kugira ngo ibyayi twateye tubibibure kare
Mwishira mwotebe naho basigura ko iyo mivyaro iri kuragwizwa Gabriel Nahimana ajejwe mwimbu muri iyo hinguriro we yerekana ko nibindi bice bishasha bitari bigwiriyemo igitegwa cicayi ariko haratunganywa imivyaro
Arise ndayize ishiramwe ry'urukino rw'amaguru rw'abagenda n'umuga rivuga ko rigiye kurondera iyindi migwi nkino z'abagenda n'umuga urongo iryo shiramwe avuga ko gushika ubu hari umugwi umwe gugizwe n'abakinyi b'umupira w'amaguru abagenda n'umuga Patrick Ngoga amenyesha ko agiye kurondera uburyo kugira abakinyi borohegwe tumukurikire
kubyo twabonye muri Nigeria cyambere no banza kuvuga nuko ari ryambere bibaye ibyo ryambere bibaye ya Paralympic rero nkuko byatanguye twabonye hakenerwa ibintu byinshi kandi hari n'abantu benshi bakenewe imice myinshi ikenewe haba muri basket haba muri volley aba muri tennis dotab abagenda n'umuga hose bariho bikenewe rero ko ngaha mu Burundi turondera abantu badufasha tukababwira yuko nabo bakenewe nk'abantu biyumve yuko nabo tutabatererana niyo mpamvu rero tuje gutanguza no ngaha ibujumbura turaba ingene twogira tukaja mu bihugu hagati tugasansibiliza tukaraba ingene nabo tubashika koko musa tutangurizo machi amakipe amwamwe tudafise wadufise football gusa tuko tugira na basket n'abandi bose nje tugiye gutangura twarabonye yuko bateye imbere cyane kuturusha twarabonye yuko ikintu ca mbere gikenewe nuko turondera abasponsor turashaka kurondera abantu basanzwe ngaha bakaduterera ibintu bike bike nko guterera amakinga guterera imipira guterera ubufasha mu gihe tugiye gutangura ama entraînement bakaza barabaha récupération dutanguye kuko birasaba ko bajye abantu bagendane ubumuga babona ko tubitayeho niho nabo baca bagira inkomezi kugira dushobore kuza turagendana nabo dukina babone gutera imbere.
Uriro yari Patrick Ngogarongo ishirahamwe ry'urukino rw'amaguru rw'abagenda n'umuga mu gihugu cy'u Burundi. Ni no kuri iryo jo turangirije kwa no makuru mwakoze mwege mwese mafasha umanye yo kuyumvirisa. Dushimire Mathieu habona Yesu yatumye amaje bashikira. Tubipfurije kugira umugoro wa mwiza. Murakoze.
Olivier Kwizera.